Tashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu. Aha I Washington DC muzindukanye na Diana Nininahazwe ngiye kubashikiriza amakuru ya kino gitondo. Ingingo nkuru nkuru ziyagize ubutungane bw'u Burundi bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyesha makuru Sandra Muhoza amaze ukwezi apfunzwe.
Nukuri je no saba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa kuko nta cyaje akozwe n'icyo ku Burundi gusa.
Uni Maître Prosper Nyoyankana auranira umenyesha makuru Sandra Muhoza muri make kandi mu Burundi ikena y'igitoro byatumye ibiciro byacu n'ivyo kwiyunguruza muri Republika Demokarasi ya Kongo byiyongera twabibateguriye muri geni no kwisi Urusiya butangaza ko garaye busambuye drone 31 na misile 16 za Ukraine aha muri Amerika naho Afrika iboneka mu migambi ya politike muza makungu y'abakandida bariko biyamamariza amatora yo mu kwa 11 hido ni deano makuru se ni mukanya musangwe kazi kandi mugira igitondo ciza. Nongere ndabahikaze reka rero makuru yacu imbere kuja mu karere k'ibiyaga binini reka mbanze impe ikaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo adushikiriza makuru agezeho ijyana no kwisi.
Urakoze Diane. Amakuru yo ijyana hino kwisi twabateguriye indeko za Israel kuri uyu wa mbere zaratanye mu mitwe n'abagwanyi b'umugwi Hamas mu buraruko no mu manuko bw'intara ya Gaza. Ababonye ivyabaye batangaje ko ingwani ikomeye hagati y'inteko za Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas yabereye mu ikambi y'impunzi ya Jabalia mu buraruko bw'intara ya Gaza. Na karere inteko za Israel zagarutse no kugwanya ivyo isirikare cya Israel kivuga ko ari akigoro k'umugwi Hamas ko gusubira kwiyegeranya no kongereza inguvu muri ako karere. Ababa mu ntara ya Rafa mu manuko bw'intara ya Gaza batangaje ko abasirikare ba Israel bongereje ibitero bakoresheje indege z'ingwano n'inteko zigwanira ku butaka muri ako karere kari hafi y'urubibe intara ya Gaza ihana n'igihugu cya Misiri. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'Imana bwaratangaje ko umuyobozi wabwo Anthony Blinken yaganiye ku telefone n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Galant yamubwiye ko Amerika idashigikiye ibitero by'inteko za Israel zigwanira ku butaka mu karere ka Rafa. Anthony Blinken yarasubiye kwemeza ko Leta ya Amerika ibandanya gushigikira umugambi isangiye na Israel wo gutsinda umugwi Hamas. Yamara yavuze ko abasivile bategerezwa gukingirwa. Yasabye umushikiranganji ajeje gukwivuna abansi wa Israel Yoav Galant gufasha mu gikorwa cyo guhifashanyo abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza mu gihe igihugu ciwe kiriko gihiga abagwanyi bo mugwi Hamas. Tuve mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi dukubitire mu Burusiya aho umushikiranganji bujeje gukwivuna abansi bw'icyo gihugu bwavuze ko drone indwi na misile zine zasamburiwe mu kirere cyo mu ntara ya Crimea. Urusiya bwigaruriye drone 8 zasambuwe mu kirere cyo mu ntara ya Kursk mu gihe izindi zine zasamburiwe mu kirere cyo mu ntara ya Lipetsk. Ukraine yakoze ibitero byayo ahanini mu ntara ya Belgorod yo mu Burusiya iri ku rubibe nayo. Ubushikiranganji bujeje gukwivuna abansi bw'u Burusiya bwavuze ko bwasambuye drone 12 na misile 12 mu kirere cyo mu ntara ya Belgorod. Ibitero mu ntara ya Belgorod vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko ibitero vya misile vya Ukraine bishe abantu batari munsi ya 15 bigakomeretsa abandi barenga 30. Iyo nkuru yatangajwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa mbere. Ejo ku wa mbere kandi buramatari w'intara ya Kharkiv muri Ukraine Oleg Sinyehubov yatangaje ko abantu barenga 400 bahunze kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye bavuye mu bice biri mu micungararo y'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Hari nyuma y'uko Burusiya bukoze ibitero bitari byitezwe muri ivyo bice. Inteko z'Uburusiya zakoze ibitero zikoresheje vya muzinga mu bisagara biri mu karere ka Kharkiv. Ku munsi w'Imana prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko ingwano ikomeye iri kirabera mu bice by'intara ya Kharkiv vyegereye urubibe n'Uburusiya. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baba muri ivyo bice baravuye mu vyabo inyuma y'ibitero by'Uburusiya. Tukiri mu Burusiya icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Vedant Patel ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko ihindugwa ry'umushikiranganji ajeje gukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu vyerekana ko prezida w'ico gihugu Vladimir Putin yaburaniwe mu kigoro kiwe ko kubandanya ibitero muri Ukraine. ubwo bushikiranganje bwatangaje ko ingwano muri Ukraine iriko itwara uburyo bwinshi burusiya bwamenyesheje ko ingwano muri Ukraine iriko igira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'uburusiya kandi iri kwihitana inteko nyinshi z'ico gihugu icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Vedant Patel yabwiye abamenyesha makuru ko ibiharuro bimwe bimwe vyerekana ko uburusiya bumaze gutakaza abasirikare 315 yavuze ko ingwano muri Ukraine yasinzikaje imiryango itari mike mu Burusiya. Patel yavuze ko Burusiya bwatanguye ingwano muri Ukraine ko kubera izomvo bushobora kuyihagarika igihe icyarisha cyose mu gukura inteko zabwo muri Ukraine. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguri. Turangirize ku makuru yerekeye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Melinda French Gates umunyamatungo umugiraneza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yatangaje ko avuye mu ishyirahamwe ridakorera inyungu Gates Foundation. Yari yashinze iryo shyirahamwe hamwe n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates. Gates Foundation ryabaye rimwe mu mashyirahamwe y'abagiraneza afise uruhara rukomeye cyane mu makungu. Ivyatangajwe na Belinda French Gates afise imyaka 59 bibaye imyaka 3 inyuma yuko yahukanye n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates afise imyaka 68. Hisunzwe amasezerano hagati y'abo bantu bahoze bubakanye. Belinda French Gates ingingo yiwe yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation izoja mu ngiro ku itariki 7 y'ukwezi kwa 6 k'uyu mwaka azoronka imiliyari 12 n'imiliyoni 500,000 y'amadora yo gukoresha mu bikorwa byiwe by'ubugiraneza bifasha abapfasoni n'imiryango. Belinda French Gates yatangaje ko inyuma yo kuyiyumviye neza yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga yiwe y'icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe Bill and Melinda Foundation. Ni mu butumwa bwanditse yashize ku mbuga ngurukana bumenyi, Belinda French Gates yavuze ko icyari gihe gihambaye ku bapfasoni n'abigeme muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu makungu hamwe n'abo bose bari mu rugamba rwo gukingira no gushyira imbere uburinganire. Yavuze ko abo bantu bakeneye gufatwa mu mugongo mu buryo bwihuta. Ingingo Belinda French Gates yatangaje yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation ayifashe mu mwaka w'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho byitezwe ko ikibazo cyo gukorora inda kigira uruhara rukomeye cyane mu matora azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Abademokrate bariko barondera gufatira ku ishavu ababashyigikiye bafitiye abarepublikani ku twigoro twabo two kugiramira uburenganzira bw'abapfasoni n'abigeme bwo gukoroza inda. Melinda French Gates amaze igihe kirekire afitaniye imigenderanire myiza n'abanyapolitike bakomeye bo mu mugambwe w'abademokrate. Bill Gates yarongoye Melinda French mu mwaka w'1994 bafitaniye abana 3 bahukanye mu mwaka w'2021 yamara bari babandanije bayoborera hamwe ishyirahamwe Gates Foundation bakoresheje amatungo menshi baronse bikiye mu ishyirahamwe Microsoft. Bill Gates ku munsi wa mbere yarashimiye uwahoze ari umutambukanyi wiwe ku ntererano ikomeye yatanze mu ishyirahamwe Gates Foundation.
Arakoze Fidel Niyongabo kuri amakuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi. Mushaka kongera kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turahere mu Burundi aho urunani rw'amashyirahamwe aharanira indero ya Kanovera kuri bose bafashe bige rutangaza ko ikibazo c'igitoro kiri ku kigira ingaruka zikomeye ku banyeshuri n'abigisha. Gushika ku mashuri asigaye ari ubupfindo burebure. Ibindi kuri no nkuru na Thierive Ndayishimiye.
Mu kiganiro cyihariye abarongoye ubwo runani bahaye ijwi rya Amerika bavuga ko icyo kibazo gishobora gukora mu nkokora igabanuka ry'ubumenyi mu mashuri. Gashyirahamwe Kasiye icegera cy'urongoye ubwo runani bafashe bige avuga ko icyo kibazo babona ko cyafashe indi ntera na cyane cyane ku mwana w'umunyeshuri adafise ayandi mikoro.
Turabona yuko hari ikibazo kiriko kiratera ingorane yarahetse iminsi mike ivyo kwiyunguruza bigorana abanyeshuri. Bamwe bagiye kurorera amabisi bagacikwa, abandi bafashe inzira yo kugenda n'amaguru. Mugabo ukazosanga uyo mwanya wo kugenda n'amaguru uratuma umwanya ugabanuka wo kwiga, kuko umwana araho bimugora bafise ayo tugihumbi n'amajana abiri bamuhaye two kugenda no kugaruka, ukazosanga biramucanganiye.
Ikindi ayo mashirahamwe ashingira ko avuga ko kuburu kw'abanyeshuri biyunguruza byafashe yindi ntera, keshirahamwe avuga ko ari gitigiri cy'abana baje ku ishuri babona mu mabarabara bariko baragenda n'amaguru, aho bashika ku ishuri barushe cyane kuburyo niyo bashite mu ishuri batabasha gukurikirana ibyigwa neza. Sabanyeshure gusa bafite ico kibazo nkuko babibwiye ijuje America. Banavuga ko nabarimu bava kure nabo bafite ico kibazo, aho usanga umwigisha nawe yashitse ku ishure yacerewe.
Ibyo tubivuga ku banyeshuri ni kubigisha nicyo kimwe kuko ubucyo bwo kwiyunguruza ni ntabumwe. Ubunyeni ashika ku ishuri yarushe, hanyuma kandi kagira n'umwitwaririko ukabipfukamushyiramo mu kazi yari asanzwe akora.
Kuri ivyo bibazo byose abakunzi b'ijwi rya Amerika bazindukiye ku gituro c'amabisi giherereye mu Ruziba iri muri komine ya Muha iri mu ntara ya Bujumbura, aho babyiboneye ko ataragaseseshwa rumuri. Hari mu gitondo ca kare hatonze abantu batandukanye barimo n'abanyeshure bari bamaze kwihebura ko batari buronke imodoka. Benshi muri abo bari bamaze gucegwa kuko harabinjira guhera isaha 12 n'igice gushika isaha 1 n'igice za mu gitondo, kandi bamwe baja mu bice bitandukanye bigize Sagara. Aho harimo abana biga mu mwaka w'icenda, mu w'11 no mu w'12. Muri abo abakunzi b'ijwi rya Amerika babonye harabari bagiye kwiga mu Buterere bavuye ngaho mu Ruziba, ni ukuvuga ko barengana komine 2 arizo Muha na Mukaza, kugira ngo bashike ku ishure bisigura ko bafata bisi 2 imwe mugeza muri Centreville hakarondera iyindi imujana mu Buterere. Baba baja mu Gisagara canke abaharenga bavuga ko hari gihe basubira inyuma kuko bitashoboka ko bagenda n'amaguru ku birometero birenga hafi 20. Abandi baba bagiye kwiga mu Kanyosha harabahitamo kugenda n'amaguru bavuye ngaho mu Ruziba, ariko bakavuga ko nabari kure cyane bashika barushe cyane. Bamwe muri abo twaganiriye babisigura mu mvugo yuzuye agahinda.
Igituma turi ngaha nuko twabuze ikintu gifunguruza kuvuga ibitoro byabaye ndani benshi banini kwa mu Ruziba gushika mu Kanyosha na mabangi 2000 kandi ku moto mugenda muri 2 cyane umwe muri 2 n'600 makenga ni kibazo gifata yo nawe nyene acaduza babonye gitoro cyaduza
bona na uzebi ndiko na jamu terere biga
na cero kwinjira tunja samoye na kenzi
twari twabuze kudutwara ku ishuri, niyo mpamvu turi ngaha tangura saa moya n'inusu bacerewe.
Ikindi basigura ni uko bafise ubwoba ko bashobora kuyoberwa kuko niyo bacerewe batabasubiriramwo, uretse kwimura ivyigwa kuri bagenzi babo bashitse kare.
Ariko ni mpamvu gose uko ivyo babitse nanje ntavyo namba nditse, nubwo nimura ku bandi banyeshuri batavyesitse umwigisha vyigisha ariho ndi nahura.
Nkuko dushobora gutanga n'amaintegrasiyo yahetse gutangura honje muri ubwo buryo nshirumva nk'ubu ashike nka saa tatu, urumva gushika saa tatu baba batanguye byinshi, kora nk'abo mu icenda batangura sijeri n'inusu, urumva baba bamaze kwiga byinshi, rero urumva bamaze guhomba byinshi.
Abo bana b'abanyeshuri nabo basaba ko bokoroherezwa iyo hageze kwinjizwa mu mabisi aba yabonetse nk'uko byakogwa kera, kuko banigana n'abandi ugasanga barasigaye bikabaviramo gusiba ishure.
Murakokoroherezwa abanyeshuri nk'uko byari bimeze, abanyeshuri batangura
guhomba rwose kumva rero kabisa leta ikwiye gukora ishoboka byose igacuruza amadekarasima akwiye agacuruza ibicoro kugira ngo ishobore kwiyunguruza bitatugoye.
Hari n'abarezi batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika, nabo kandi bemeza ko muri kino gihe kwiyunguruza bigoye na cane cane ku banyeshure bishobora gutuma umwimbu ugabanuka. Abo bigisha basigura ko hari aho bakoresha ibibazo ku by'abana batabashije gukurikirana, bakabona ko hari cahindutse nabo bakavuga ko bibateye impungenge. Tierive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tierive Ndayishimiye, urakoze. Tukivuga kujike na y'igitoro mu Burundi, iki kibazo cyatanguye kugira ingaruka ku biciro byo kwiyunguruza no kubakigura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiciro byaduze cyane biturutse ku Barundi baza kukirondera muri ico gihugu. Ino nkuru turaza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Tuje tuguma ariko mu Burundi, aho ubutungane bw'ico gihugu bwafashe ingingo yo kugumiza mu munyororo umenyeshamakuru Sandra Muhoza amaze ukwezi apfunzwe. We n'abashingwamanza biwe bari basavye ko yoburana Hidegemvya Muhoza Muhoza muri ukako yagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwango rufatiye ku macakubiri. Abashingwa manza biwe babwije iki Amerika ko bagiye kunguruza urubanza. Pierre Claver niyo nkuru yabiduteguriye.
Amahirwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Uwo mukenyezi akoreye ikinyamakuru cyandika La Nova Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yari yaburanye mu mpera z'indwi iheze ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basavye ko yorekugwa akaburana yidegembya canke agatanga ingwati. Yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuriye inkoni ku gishitsi. Mu ngingo yo sentare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi Sandra Muhoza yasavye atashingiro bifise kuko kubw'abacamanza ivyaha uwumumenyesha makuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika kugufungwa ubuzima bwiwe bwose. Ivyo vyaha navyo biremwo uguhungabanya umutekano w'igihugu, gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko. Ni ivyaha ubutungane buvuga ko uwo mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubuga ngurukanabumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyeshamakuru n'inzego za leta Burundi Media. Iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper niyo yankana aburanira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mwido nido. Kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose.
Dusaba ko u Burundi utosubira kwambika ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitagiraho bihagaze ko abantu bayaze ari abantu bangana, abantu bakora umurimo umwe, abantu bari basangiye umugwi bayagiramo, ashobora kuva mu umwe akaza kurega uwundi bamudodobereza bamwandika umugozi n'izosi. Sinumva rero ingene Burundi bukosubira kwambikwa ibara ry'uko bakunywa bapfunga abamenyesha makuru kubera ubwo buntu ataho buhagaze. Ni ukuri je nosaba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa kuko nta caha cyakozwe n'icyeyi ku Burundi gusa.
Umumenyesha makuru Muhoza yamenyekanyaho afungiwe inyuma y'iminsi itanu anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya Mpemba ahafungiwe muri kino gihe. Yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Umushingwamanza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyesha makuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu.
Ivyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komiseri wa urwego rw'iperereza ingozi amwumviriza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka n'Ibujumbura nkuko umenga wewe yobavuga ati je nta bubasha mfise ariko Sandra nta ubudahangarwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi. Icyo gituma twe tutumva na gatoyi ingene baciye kubiri n'amategeko. Izo byose biteye amakenga nta wuzi icyo bigamije.
Komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ yabona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ndetse rigatuma abamenyesha makuru bakora mu bwoba budasanzwe. Mudoki Mumo atwara igisata cya Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yakoze icyaha ikihe? Yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe? Ibi ni iterabwoba ririko rirakorerwa abamenyeshamakuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nk'aho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyorozwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa.
Abaharanira
agateka kazina muntu mu Burundi bobo bibaza ingene umumenyesha makuru ashobora kwegekwa ko ivyaha bihanishwa igihano nk'ico abakora iterabwoba ku isi. Ku Ijwi rya Amerika umunyamategeko Janvier Bigirimana atwara umuhari mpuzamakungu turunora page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro mu gihugu.
Na cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyumvira abantu bashikirije kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira. Noneho ibi bintu by'uko abantu bashikirije ivyumviro mu migwi barimo cyacane ivy'ubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanye ibindi ni ibintu bisanzwe kugeraho nitubona icaha yari yakoze cyo tuma acafatwa nk'umumenja nibaza yuko ari ingendo igayitse, ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango.
Amashami mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru harimo na RSF asaba irekugwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Yibutsa ko yasanzeyo uwundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye, uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe, yakatiwe gufungwa imyaka 10, bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'amakuru tubafitiye. Mu gihugu cy'u Rwanda, Wenceslas Twagirayezu aherutse kugirwa umwere ku byaha bya genocide, aratakambira ubutungane abusaba ko amasezerano igihugu cya Denmark camurungitse mu Rwanda cagiranye n'ico gihugu cy'u Rwanda yubahirizwa kugira ngo asubirane uburenganzira bwiwe. Eric Bagiruwuse.
Mbere yo gutangira iburanisha, Twagirayezu yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kuva yasohoka mu munyururu ari guhura n'ibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubanza rwe mu bujurire. Yasobanuye ko kugira ngo aburane bimusaba kuba afite umutekano ushingiye ku mibereho ye. Yavuze ko kuva urukiko rukuru rwamugira umwere ku byaha aregwa, ambasade y'igihugu cya Denmark yari yiteguye guhita umwohereza muri icyo gihugu nk'umwenegihugu rwacyo, ariko biza kuba ikinyuranyo. Yavuze ko ubushinjacyaha bwakomeje kumubwira ko agomba kubanza kuba ibiganiro. Twagirayezu yabwiye urukiko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwagiranye n'igihugu cya Denmark mbere yo kumwohereza kuza kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Yavuze ko abayeho nabi no kugeraho abari ubukeye kuko ashobora no kuburara. Yabwiye urukiko ko kuva yafungurwa ubushinjacyaha bwahise buzurira icyemezo, kandi ko amaze guhindaguraho arara inshuro zirenga muri 20, kandi abamwitagaho bamaze kumurambirwa. Avuga ko yabibwiye abagombye kubikemura bakomeza kumurerega ko bari kubyigaho. Umucamanza yifuje kumenya niba hari ingaruka zidasanzwe byamugizeho. Yasobanuye ko muri make mu magambo ye abayeho nk'inzererezi. Abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, kandi ko cyagombye kuyubahiriza bikarushaho gutanga umutekano ku baburanyi bombi. Babwiye umucamanza ko abunganira bagombye kumureka akajya muri Denmark, bajya bamukenera bakamutumiza aho byemewe n'amategeko. Bitabaye ibyo, u Rwanda rwagombye gukurikiza ibikubiye mu masezerano rwagiranye na Denmark rukamumenyera buri kimwe. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Komi Harindi Ntwari ndetse na Bwana Vincent Niyonzima bwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi atagombye kwinjizwa muri urubanza rw'ubujurire. Basabye ko Twagirayezu yakwegera inzego zibishinzwe zikamukemurira ikibazo. Urukiko rwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Denmark yagombye kubahirizwa. Magingo y'ubushinjacyaha bwajuriye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize umwere Twagirayezu ku byaha bya genocide. Buvuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru harimo inenge zikomeye busaba ko zakosorwa. Bwavuze ko urukiko rwitaye ku miburanishirize bwise iya sinarimari gusa. Bwabwiye umucamanza ko bidahagije, we n'abamwunganira bagombye no gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kwaho yari ari. Abamwunganira mu mategeko bakabwira urukiko ko nta nenge zishingiye ku mategeko ubushinjacyaha bwigeze bugaragariza urukiko mu bimenyetso bwatanze. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha zo mu gihugu cya Denmark uregwa yemeye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 yari mu Rwanda ku Gisenyi. Ibi bakabinenga ko urukiko rukuru ntacyo rwabivuzeho mu cyemezo cyarwo. Umunyamategeko Bikotwa akavuga ko kuba ntacyo urukiko rukuru rwavuze kuri ibyo bimenyetso byabihuza n'umugari w'ikinyarwanda ugira uti ukuzimaniye amazi nawe umuzimanira amazi. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Denmark Twagirayezu yemeye ko yari ashyigikiye ibikorwa by'interahamwe nubwo atagiye mu bwicanyi. Bukavuga ko ibyo ari ikimenyetso ko ku matariki bumuregaho yari mu Rwanda. Twagirayezu yavuze ko ayo makuru y'ibanga yabatanze kubinjira n'abasohoka igihe yasabaga ubuhungiro. Yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega. Hari ingingo enye urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma muri rubanza rwa Twagirayezu ku rwego rw'ubujurire. Hari kumenya niba yari ari cyangwa atari ari mu Rwanda ku matariki aregwaho, kumenya niba hari ibimenyetso urukiko rukuru rwaho rwarirengagije mu kumugira umwere, kumenya niba mu kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe, no kumenya ikijyanye n'ibihano yahabwa. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwagize Twagirayezu umwere ku byaha aregwa. ubushinjacyaha bumurega kwica nk'icyaha cya genocide no kurimbura nk'icyaha kibasi inyokomuntu. Twagira Yezu we abihakana akavuga ko ku matariki bamuregaho yari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe cyitwaga Zaire. Kuva Abanyarwanda batangira kuza kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide, bwana Wenceslas Twagira Yezu niwe wabaye umwere mu gihe abandi bahamwe n'ibyaha bagakatirwa ibihano bitandukanye. Twagira Yezu w'imyaka 56 y'amavuko aregwa ibyaha akekwa ko yakoreye mu cyahoze ari komine Rwerere mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ari mu Rwanda nk'umunyarwanda uhakomoka n'ahaburanira urubanza rwe, ariko ntaho agaragara mu bitabo by'irangamimerere ryo mu gihugu yavukiyemo. Mu rubanza rwe ku rwego rwa mbere, umwe mu bacamanza batatu bamuburanishaga ntiyemeranije na bagenzi be ku cyemezo cyamugize umwere. Twagira Yezu afatwa nk'umuturage wa Danemark kuko afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Ekabugira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Juge Amerika turacabandanya n'amakuru twafitiye, tugaruke rero ku yindi migabane ahamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu aziba mu kwezi kwa 11 irabandanya. Abazotora bazohitamwo hagati ya President Harry Joe Biden n'uwo yasubiriye mu 2021 Donald Trump. Mu kwiyamamaza kw'aba bakandida bompi, naho Afrika iboneka mu migambi yabo ya politiki mpuzamakungu. Nivyo turabira hamwe rero no munsi mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasigurira ibijanye n'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo muri uno mwaka. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi aduge ku ijambo.
Afrika ni umugabane ufite umutungo kamere utubutse, ni nawo kandi muri iki gihe ufite ubukungu bwiyongera n'umuvuduko munini kurusha indi migabane. Uretse ibyo, Afrika ifite n'abaturage benshi barenga miliyari imwe na miliyoni 200. Abasesenguzi bemeza ko uzatsinda amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwari we wese, yaba Biden yaba Trump, azakenera byanze bikunze kwita kuri ibi byose no gufata ingamba zo gukemura ibibazo by'umutekano nabyo byugarije Afrika. Gusa rero Trump na Biden ntibabona Afrika kimwe. Aba basesenguzi bibuka ukuntu mu 2018 Trump yigeze kwita Afrika na Haiti nayo ituwe n'abirabura. Yaba yarabyise ikintu kimeze nk'ibihugu by'amazirantoki. Michael Walsh ni umushakashatsi kuri Afrika mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga cyitwa Foreign Policy Research Institute, gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Philadelphia muri Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
He used famously this expletive to refer to.
Nibyo byaramamaye ko yakoresheje bene icyo gitutsi. Nyuma agerageza gukurikiza politiki yo kwita ku bibazo bikomeye byo muri Afurika, iby'umutekano no kubishakira umuti. Ariko mu by'ukuri ntibyari imigambi yaguye ireba
kure.
Ku rundi ruhande, Biden yagerageje kwita ku bufatanye na Afurika bushingiye ku ndangagaciro z'impande zombi, ariko byatwikiriwe na politiki ya guverinoma ye kuri Israeli n'ingufu yashyize mu bikorwa byo gukumira Uburusiya muri Afurika n'ukuntu bugenda buyiyegereza kurushaho. Cameron Hudson ni umushakashatsi kuri Afurika mu kigo cyitwa Center for Strategic and International Studies cya hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
I think Africans are also looking well beyond.
Abanyafurika babona neza ibirenze hirya politiki za Amerika muri Afurika. Urugero, intambara mu burasirazuba bwo hagati, intambara yo muri Gaza n'inkunga Amerika Israel, cyangwa se ibyo Amerika isaba ibihugu bya Afurika byo kudacudika n'Uburusiya. Babona neza icyo kintu cy'indimi ebyiri muri politiki za guverinoma ya Biden ntibikurura ubucuti n'Afurika.
Abasesenguzi basobanura ko izi politiki za Amerika zigabanya igihagararo n'igitinyiro cyayo muri Afurika, ari byo uzatorwa yaba Biden yaba Trump agomba kuzareba. Niko Cameron Hudson abibona.
Bizaba ngombwa ko perezida wa Amerika mushya arwanya ukuntu Amerika igenda itakaza akarenge ku mugabane wa Afurika, atirengagije ukuntu ibihugu bya Afurika bigenda birushaho kurengera uburenganzira bwabyo bwite no guhuza imvugo imwe mu ruhando mpuzamahanga.
Biden na Trump ntibabona Afurika kimwe, ariko bafite icyo bahuriyeho. Abategarugori babo basuye Afurika mu bihugu bya Kenya, Namibia, Misiri na Malawi. Perezida Biden yohereje kandi muri Afurika Vice Perezida we Kamala Harris muri Ghana, Tanzania na Zambia. Ariko bo bombi, Biden na Trump, nta wigeze ajya muri Afrika ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika ni ngaha rero duce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo. Mwakoze kudutega biri kuri mikro ya Lidiane Ninahaze, yakoze Nadia Taha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma Etienne Karekezi niwe yaraduhagarikiye. Ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye rero tubifuriza umunsi mwiza. Ahanje turaza gusubira mu makuru yo ku mugoroba.